Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni kwa nyonshu tina mwe bakunzi wa radio Nzamba agate kakawe kaze murano makuru y'ikirundi twabateguriye ayo makuru nayo twabateguriye ko numugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ujeje ntwaro wese ashigikira imigwe y'abitwaje ibigwanisho icumbitse mu ishamba cimeza rya Kibira agiye gufatwa atabwe mu mvuto byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervaze ndira ko buca kuri wa kabiri mu nama yakoresheje muri komine Mabagi y'intara ya Cibitoke umushikiranganje w'ubutungane naho nanyarutse atore umuti ikibazo c'abakenyezi bafungiye mu ibohero rya Muyinga maze batunganirizwe bisabwa n'ishyirahamwe Rukristo rigwanya isinzikazwa buzima rya kiremwa muntu akate Burundi Nimuge kuri umunsi ugira gatatu abo bakenyezi bafashe ingingo yo kwisonzesha kugira basabe uburenganzira bahabwa n'amategeko ko bwubahirizwa muraza kubyumva murano makuru tukiraho nyene mu ntara ya Muyinga nyene imyidogo ni myinshi ku bantu biyunguruza n'amamodokari yabikorera utwabo bita memento canke volcano abagendesha ayo mamodokari bakabapakira abantu bakarenza igitigiri gisabwa n'amategeko ugereranije n'ibisanzwe bizwi igipolisi naco kikabiraba irarira saya gusa kwaruguca ku mayange deka twabateguriye n'ayandi musangwe kaze mwidonito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
mukomereje kubamenyesha umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervaze ndira ko bucaragabisha abanyagihugu muri komine Mabaye mu ntara ya Cibitoke bashigikiye imigwi yitwaje ibigwanisho icumbitse mu ishamba cimeza rya Kibira yabagirishije mu nama yagirishije kuri uyu wa kabiri abajeje intwaro n'inzego z'umutekano hamwe n'abanyagihugu muri komine Mabaye iyo ntara ya Cibitoke umushikiranganje wa mbere akaba atanteke ko uri mu bajeje intwaro wese ashigikiye iyo migwi afatwa agatabwa mu mvuto Pierre Gahungu
muri iyo nama umushikiranganje wa mbere yaraniguye cyane bamwe mu ndongozi za komine Mabayi zifatanya n'iyo migwi ihungabanya umutekano iturutse mu ishyamba rya Kibira idahengeshanya guhungabanya umutekano wo mu makomine yegereye iryo shyamba mu ijwi riri hejuru Gervais Ndirakobuca ategeka ko abari mu ndongozi bose bari muri iyo migwi bahagarikwa bakabazwa
Birabaje aho ikomini sigari rimwe barabara abari mu ntwaro bakweza ukuguru muri ibi bintu abari kwa komine bose no kumegera aya kamatsika inyuma bagenda bajya mikumbimba abakuru b'icyumba n'ibyo bafite amatwi yo kumva bumvise ibyo navuze ushaka subire bizaye mu baba mugabo uri kugwe kwa komine bose bagende
Musitantere wa komine Mabayi kumwe n'izindi mbonera kure zirongoye izindi buba bamaze guhagarikwa kugira babazwe iyo migwi iri mu ishyamba rya Kibira ikaba ariyo mu mihari ivuga ko igwanya leta y'u Rwanda ya FLN nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru SOS Media casohotse kuri uyu wa gatatu bakorana n'imigwi y'imbonera kure ishigikiwe na bamwe mu ndongozi umushikiranganji wa mbere akaba kandi yaramenyesheje ko hagiye gutangura amatohoza bita recensement kugira abanyarwanda baba muri komine ya Mabayi barungikwe mu gihugu iwabo nkuko bibandanya bivugwa mu kinyamakuru SOS Media hari haheze indwi zibiri iyo migwi igandaguye imwe mu mbonerakure Isidore Niyongabo irongoye izindi muri komine ya Mabayi yo ku mutumba wa Gasebeyi Zone Ruhororo abanyagihugu baba ngaho bakaba bemeza ko yagandaguye arashwe n'abantu yitwaje ibigwanisho kandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi baciye basubira mu ishyamba rya Kibira Mu ntango z'uku kwezi kwa myandagaro iyo migwi kandi yaragize igitero ku mutumba wa Kivogero abaharugwa muri cumi n'abandi barahasiga ubuzima igihe igisirikare cy'u Burundi cy'abagwanya
Pierre Gahungu arakenuye abakenyezi bafungiwe mu ibohero rya Muyinga no mu yandi mabohero atandukanye ngo bakwiye gufatwa nk'abantu b'intege nke ntibakwiye gufatwa nk'abandi bantu bose bari mu ibohero ibyo bishyikirizwa n'umupfasoni Anita Gateretse umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe Rukristo rigwanya isinzikarizwa ubuzima rya kiremwa muntu akate Burundi ni mugihe kuri munsi ubaye wa gatatu abakenyezi bafungiye mu ibero rya Muyinga bisonzejeje mu ntumbero yo gusaba uburenganzira bwabo bwo kubahirizwa. Anita Gateretse asaba umushikiranganji w'ubutungane kwihutira gutorera umuti ico kibazo kugira ngo abakenyezi batunganizwe mu mutege yompi.
Burundira bacu cyane n'uburyo ikibazo abakenyezi bo mu bihugu bya Muyinga kiriko kirafatwamo kuko harimo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu cyane cyane bw'uburenganzira bw'abakenyezi. Tukibuta yuko mu bisanzwe abakenyezi bafunzwe bafatwa mu buryo bwihariye kuko bafatwa nk'abantu b'intege nke, aho yaba makungu yatoye amategeko afasha abakenyezi bafunzwe haba byerekeye icyo bita Nelson Mandela, byerekeye ayandi mategeko atakumira abakenyezi kuko babona ko mu bakenyezi bashobora gufungwa basanzwe bafite indwara cyangwa intege nke bonsa. Ibyo rero Leta y'u Burundi yarabyemeye ryaho n'itegeko rigenga amabohero ririmo mu ngingo ya 4 aho rivuga yuko umukenyezi ategezwa gufatwa mu buryo bwihariye yapfunzwe. Rero biraheza bikatubabaza yuko uburongozi bw'ibohero rya Muyinga buriko bubyifatamo nabi cyane mu guhohotera abo bakenyezi bafite ibyo basaba ko bategezwa kumviza ku mabwa atunganirizwa. Akati Burundi rero irasaba abashobora gufata ingingo, aha tusaba cyane cyane umushikiranganji w'ubutungane asanzwe ari umukenyezi ko yo kwihutira gushika canke gutuma abantu bashika rubuga bagaheza bagatunganiza abo bakenyezi kuko biko biraboneka ko ufise uburongozi bwareka vyifatwa mu kugira ikibazo iciwe kandi yatezwa ko ababwira atunganirize bose atunganize n'abo bakenyezi. Ntivyari vyiza ko barinda gushika ku ntambwe yo kwisondesha kugira ngo basabe ko uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Rero yaba uwo mushikiranganji w'ubutungane rwego rwa CNDH abashingamateka baserukira abandi bakunda kwibagira icyo bajeje bateza kuhashika mu maguru masha.
Ishamwe akate Burundi risaba kandi umushikiranganji w'ubutungane kwitwararika ibiriko bibera mu ibohero rikuru rya Gitega aho userukira abandi banyorora ku izina rya Japhet Atibo yicagatiza muri iryo bohero kandi abarongo iryo bohero barorera bakabandanya bafata minenegwe ico kibazo kuko hari ubunyonyezi bamwe mu barongoye iryo bohero n'ubutungane mu ntara ya Gitega basangiye n'uwo munyororo. Musubire mutega amatwi Anita Gateretse n'umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe Rukristu jeje kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi.
Ku ishyirahamwe akate rero abazwa kandi n'inyifato ujeje guserukira rya Gitega yitwa Japhet Atibo amatimisi wavugwa mu byerekeye guhohotera abanyoro uko twibukanye yuko yagize uruhara mu Rwanda rwa ry'umunzi arabikora arabiherana kubona kita kuko umuntu abavuye umuntu yakuzima akaza kategori habatabaje ni ibintu by'ibitera soni bitagira insiguro kuko birimo ubukozi bw'ikibi budasanzwe aho umuntu umwe aseruka umengo yihuburenganzira bwo kubangamira abandi kandi bikavugwa rimwe kabiri abantu bakaguma bimeze uko. Rero se naho nyine turasaba yuko biko biraboneka Gitega rifite intege nke y'ugushobora gutora inyishu kuri icyo kibazo abandi bantu babifasha bihereje w'ubutungane n'abajejwe intwaro mu mabohero kugira ngo uwo muntu ahagarike ahubwo nabasanzwe abazwe n'ibyaha byindi yakoze kuko nimba gikorize nuko atacyo yigeze ategwa ko kubwicanye yagize ubu arahohotera akabuza abantu kuvugwa akabatera ubwoba n'ibintu bidasiguritse na gato. Turasubiye gusemerera n'ukuri kugira ngo uwo muntu ahagarikwe ahubwo abazwe ku byaha bitari bikamaze gukora kuko asa n'uri karengera amategeko. Biratangaje mu gihe twumva yuko hari imvugo y'umukuru w'igihugu ivuga yuko ubutungane bucumbagira aho batakora mufasha semerera tukavuga n'ibintu bitomoye biboneka bikisubiriza. Rero twasaba yuko abajejwe ibibazo byose byaka heka kazina muntu mu gihugu abajeje ubutungane bagira ico bakora kugira ngo inyungu z'abanyororo bari mu ibohero rya Gitega zishigwe imbere bubahirizwa mu gateka kabo. Rero turateye akamo yuko uwo muntu yohagarikwa akabaza ku byaha amaze kubazwa kari bike bikaguma bidahanwa.
inzamba.
Amakuru twabateguriye arabandanya haravuga ubunyonyeze ku bitaro by'Igahombo muri komine ya Gahombo nyene yo mu ntara ya Kayanza. Ubwo bunyonyeze bukaba bufatiye ku isoko ryatanzwe n'umuyobozi w'ibyo bitaro Dorine Kanyange. Isoko rigizwe n'ibikoresho bya nkenerwa byo mu mabiro n'ibikoresho by'isuku yahaye uwo wakanye atamahiganwa yabaye. Abakozi bagasaba ku ibyo bitaro byugarukirwa amazi atararenga inkombe. Josephine Jones Nkunzima.
Nuko makuru ava muri bamwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro abitumenyesha, uwubakanye n'umuyobozi w'ibitaro byo ngaho Igahombo Dorine Kanyange ni we afite isoko yo gushorera ibitaro bya nkenerwa byose mu biro, kandi iryo soko akaba yarirose atahiganwa ribaye. Ikindi giteye amakenga wakozi arashinzwe zibiri uwo mutambukanye w'umuyobozi w'ibyo bitaro aza ku mugoroba agakoresha imashini y'umuyobozi iyujejwe ikigega n'iyujejwe ubutunzi bw'ibitaro, kandi atabire kuri we n'amategeko. Abakozi bo kuri ibyo bitaro bakaba bafite amakenga yuko haba hariho ibintu aba ariko arahindagura mu mashini bijanye n'ubunyonyizi, nk'uko umwe muri bo avyigana.
Yongera kuya amakenga yaboneka ko hari ibintu ariko arahindagura mu mashini akumva amatasi n'amanyanga ahagije mbere y'abakozi b'umuyobozi, kandi n'amakenga ntabona ko hari ibintu ariko arahindagura mu mashini.
Kubera ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzama gatika kawe twarondeye kuri telefone Dorine Kanyange arongoye ibitaro by'Igahombo kugira atange umuco kuri ayo makenga y'abakozi arongoye, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye abantu bafata ingendo mu miduga itandukanye mu ntara ya Muyinga z'abamemenso canke Volcano canke Astrans bava mu ntara ya Muyinga baja mu ntara zindi canke mu ntara ya Bujumbura, baratewe umutima uhagaze n'ibitigiri by'umurengera by'abantu biyunguruza muri izo modokari ugereranije n'ibisanzwe byemewe n'amategeko. Bamwe muri izo ngenzi bavuganye na Radio Inzamba gateka kawe badumurutoki, kandi kuba polisi bo mu ibarabara kuko ngo baheza bakaraba irarira ntibahane abashoferi bakora ayo makosa yo gupakira abakiriya barenze muri izo modokari. Reka inkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga.
Biturutse ku kere bw'itoro cy'umugogo bwa mazutu bwari buhitiye abunguruza abantu mu miduga minini minini bisi ntibacubahiriza ibitigiri by'ingenzi izwi n'amategeko, ari na byo biri ku mpapuro zitangwa n'amashyirahamwe ajeje gukinga no gushumbusha abagize impanuka bari mu miduga. Ingenzi ziyunguruza n'imiduga itandukanye y'amashyirahamwe nka Mento n'izindi aho imuhinga impungenge ni zose bitewe n'uburyo ayo mashyirahamwe asigaye apakira abantu nk'ibitandaza mu gihe bizwi ko izo modoka zisa igitigi cy'abantu kizwi n'amategeko izo modoka zitwara. Ingenzi itaganiye na Radio Inzamba gateka kawe zibesha ko imodoka y'ibanze 25 izwi itwara abantu 30 nayo yari igenewe gutwara abantu 30 itwara 35. Izo ngenzi zikibaza bamwe hoba isanganya uzoshumbusha abantu barenga ku gitigiri kizwi. Ayandi matikenga afatiye ku nyifato y'abapolisi bajije urujya n'uruza mu mutekano mu ibarabara bigira sinegerezwa kuri icyo kibazo. Izo ngenzi zigasaba arongo igipolisi gufata ingingo zibereye kugira ngo icyo kibazo cy'imodoka zunguruza abantu batisutse amategeko gitewe ku mutima gurume ya vuba.
Alain Majesté Barenga arakenuye ntunganye n'amakuru twateguriye aciye arangira. Nshimire mwe mwese mwari muduteze yombi, nshimire n'abagenzanje batorokanije ano makuru. Bonfisi niyongere nariko ndayabashikiriza, ndabifurize kugira umugoroba mwiza mu byanyu no mu banyu na gahwana.